Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hano muri studio ya 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazendongo ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya ikaze mwese nshuti bakunze.
Inzego fata kibanza iyo yari nzira nyayo inzego fata kibanza zumvikanywe kuna bose kuko leti hari ubu niyojya kutotunganya amatora kandi ariyo yateye ingorane.
Uyu ni Pierre Claver Mbonima aramutsa ishami APRODH mu Burundi avuga ko leta mfata kibanza canke y'ubumwe muri ico gihugu ari ikwiye gushingwa kugira ngo amatate ari mu Burundi adidanuke.
Inzego z'umuhumira 200 nizo zifite uruhara runini muri ibi hazigaye amezi 18 amezi 18 no nizo zigo iske zuba ari inzego zifasha yuko ibyo bibazo tubibaza bizo byo tuvyumva ntibizohera amezi 18.
Uyu nawe ni Faustin Ndikumana we aramutswa parsem asanga ahubwo inzego zova mu matora yo mu 2020 arizo zikenewe kugira ngo umutekano n'amahoro bisubire kurama mu Burundi. Iyo nkuru y'amashirahamwe adakiranira ibyicaro vya politika adahuriza kuri leta yoshingwa mu Burundi kugira ngo amahoro agaruke turayigaruka ko handi hato mu bihafi y'amaradiyo yanyu. Ariko mbanze ndabwire muri make kuri nani rurongwe na leta z'ume za Amerika ruriko rurwanya umuhari wa leta ya Kiislamu rwagavye igitero kigira kabiri ku musigiti mu buseruko bwa Syria mu kiringo kiri munsi indwi. Ugo runani ruvuga ko uwo musigiti wakoreshwa mu kugaba ibitero ubushikiranganje bwo kwivuna abansi bwa Amerika bwabwiye ijwi rya Amerika ko ico gitero co kwa mbere cishe abarwanyi bahora barasa abasirikare b'urunani binyegeje muri uyo musigiti uri hafi y'urubibe na Iraki. Uwo musigiti watewe ejo kwa mbere wari ku birome tero bibiri ne majana tano y'uwundi watewe mu ndwi iheze. Amategeko muri Syria arakingira imisigiti ariko mu gihe ikoresheje nk'ubwihisho bw'umuhari wa leta ya Islam iyo misigiti ica itakaza uku gukingirwa nk'uko vyashikirijwe n'umuvugizi w'igisirikare ca leta z'umwe za Amerika ejo kuwa mbere. Tukiri muri Amerika, umuhanuzi wa Perezida Donald Trump ajeje umutekano mu gihugu John Bolton avuga ko yabwiye abategetsi b'Urusiya ko uguhungabanya amatora yo mu 2016 ataco vyahinduye mu vyavuye muri ayo matora ariko ko vyatumye Urusiya butacizigirwa n'abanyagihugu babwo. Bolton ari Moscow mu kiganiro n'abategetsi b'Urusiya ku mugambi wa Perezida Donald Trump gukura leta z'umwe za Amerika amasezerano yo mu 1987 igenzugwa ry'ibigwanisho vya nuclear. Ivyo niho yabivugiye imbere yo kugenwa muri ayo mabanga mu biro vy'umukuru w'igihugu. John Bolton yavuze ko utwigoro tw'Uburusiya two kwivanga ari agasotoro katagira uko gasa k'intambara. Umushinga wa manza dasanzwe Robert Mueller ariko aratohoza ku ruhare Uburusiya bwagize hamwe n'abategetsi bo mu rwi wariko urafasha Trump kwiyamamaza. Ivyo vyagize Trump hamwe n'Uburusiya ntibavyemera. Leta z'ume za Amerika zimaze gucira imanza abarusiya batari bake bahogwa kugira uruhara mu guhungabanya amatora yashikanye perezida aramutsa Amerika ariwe Donald Trump. Radio ya Amerika mwumva isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda ku FM 104.3. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwaves kuri metero 45, 31 na 41 ku mugoroba kuri metero 19 na metero 22. Mushobora kumva ijwi rya Amerika kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Ibiganiro bimwe bimwe byacu murabisanga kuri Facebook yacu ariyo VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara mugacumva Tankomanzi kuri mwe mutumva muri Arusha.
Wanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izayinzwi gushika izayinzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
imigwi y'amashami yigenga n'abandi badaharanira ivyicaro vya politike bahora kubonana n'umuhuza yarusha muri Tanzania ntibahuriza kuri leta yojaho kugira ngo irangize indyane za politike ziri mu Burundi kuva muri 2015 bamwe bashira imbere leta mfata kibanza canke y'ubumwe abandi nabo bagashikiriza ko inzego zova mu matora yo mu 2020 arizo zonyene zo kura mu nzira ayo matati inkwirambuye n'intumwa idasanzwe yarusha y'ijwi rya Amerika Pierre Claver Niyonkuru
Naba seruki amashami yigenga abakenyezi ugwaruka amashengero n'ibimenyesha makuru mu byago bahoramo no muhuza mu matate y'abarundi Benjamin Mukapa bahurije ku rwandiko gwerekana ingene ibintu byifashe mu Burundi hari ico batabona kumwe ico naco ni leta canke inzego zoshira mu ngiro ivy'abanyepolitike bazokumvikana mu biganiro byabo bikaba nk'amasezerano bamwe nka Pierre Claver Mbonimpa atwarishye hamwe APRODEHASH n'abandi basangiye ivyumviro babona ko hakenewe vyihuta leta mfata kibanza canke y'ubumwe yumvikanywe ko n'impande zose zegwa n'amatati
inzego fata kibanza iyo yari nzira nyayo inzego fata kibanza zumvikanywe ko na bose kuko leta hari ubu niyojya kuzotunganya amatora kandi ariyo yateye ingorane Rebeyo tukagira tuti ibiganiro twibaza yuko iyo nyishu ariyo badoshikako naho batoshya weta mfata kibanza data wanje bate bashe ikindi kintu batumvikana ko mugabo aba icyo kintu kizoza gitegura amatora hanyuma cyeganye imigambwe hanyuma kikabuke gushira mu ngiro y'amasezerano y'Arusha kuko wawe umutinyawo abarundi bari batoye kugira bumvikane abakoze ibyaha rero bakakurikiranwa
yamara abandi nka Faustin Ndikumana atwarishije hamwe Parcel nabo batanga ivyumviro siko babibona kubwiwe nyabuna hakwiye gukorwa ibishoboka byose kugira ngo amatora yo mu mwaka w'2020 avemwo inzego zikomeye
inzego zo zifise uruhara runini muri ibi hasiga amezi 18 nonizo zigo risike zoba ari inzego zifasha yuko ibibazo tubibaza niyo zo tuzibundi ntibizohera amezi 18 ibibazo by'impunzi ntibizohera amezi 18 ibibazo by'agati y'akazi na muntu ntibizohera amezi 18 naho umukuru w'igihugu wenyine amaze kuvuga ko atazitoza leta ibihari ntisubira gukorana ingufu nk'uko biba bimeze bihazwi hose bacumva ko hari abantu bagira bagende kumbere imbere n'ubu nta n'ugushaka kunikwa kurimwo turabibona no mu by'intwari beri abantu benshi bagatira iki nikuremwo gwanje mbega nzobaho gute ubwo iyi 2020 hari kizo hari nzosigara niki ugasanga bibereye muri ibyo ahubwo n'igihugu cibagiwe nico gituma ahubwo iperiode buraba ku buryo ahubwo amatora batugira imana bakore ku buryo hashobora kuza inzego
Mbonimpa avuga ko iyo leta yumvikanywe ko na bose ariyo yotabukana impunzi ikihutira gutegura ayo matora nk'uko byagenze inyuma y'amasezerano y'Arusha yo mu mwaka w'2020
leta y'u Burundi ivuga yuko nabiyandikishije mu matora y'ibizwa shingiro yuko ngo ariyo bazotora ngo ni mu matora y'2020 urumva rero hariyo bakumiriwe hariho abari hanze nabo bazoba batashe hari impunzi nabo zoba zatashe nizo zirekuriwe kwiyandikisha kugira bazoze gutora n'urya mugwi ujejwe gucungira amatora urya mugwi bashizeho wabumvikanywe ko na bose abanyoro bose bapfunye ivya politiki bakarekurwa
Faustin Ndikumana nawe ati nyabuna inzego zizova mu matora yo mu mwaka w'2020 nizo zizosubiza igihugu ku murongo mwiza mu bisata byose
inzego nizo zikora ibintu nizo zisubiza ibintu ubona nyi cyo gituma n'abanyarwanda tubatera kamu birekane avenue nawe ishobora gushika ko nabo bavuga kahise gusa none kazoza kazogenda gute ubushomeri bw'ugwaruka 75% kwijana uzoba mu bushomeri gute burya bukene ya nyama urya muyaga nk'ubudakwiye izumuza umutekano ubwo butungane vy'igiturire uzobitora inyishu gute ubwo buryo butaboneka kugira igihugu gitera imbere abandi ko nka investissement ava mu bindi bihugu zofashanyo zinjira kugira twubaka ama infrastructure dukeneye uzobikora gute urumva rero ni ibintu je mbona bikomeye bihambaye mugabo n'ushobora gukomeza 18 bazo bisura kwa byaheze
imibonano bahoramwo no muhuza yarangiye kuri uyu wa mbere bitekanjwe ko ivyo bashikirije byose bifatigwa ko mu biganiro bihuza abanyepolitike kuva kuri uyu wa gatatu atagihindutse Pierre Claver Niyonkuru yarusha kubwijwe rya Amerika
P. Pierre Claverny yongu la rakemiye tukiri kumakura vugwa muburundi gisirikare cha Congo FRDC gitangaza ko charayicishe abarwanyi bashasha bane b'umurwi w'itabara urwanya ubutegetsi bw'Ibujumbura. Ico gisirikare gisigura ko cari ko kigerageza kubasubiza inyuma kibabuza kwinjira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, aho bariko baza gusanga bagenzi babo aho bari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ibindi kuri ino nkuru numenyesha amakuru y'ijwi ry'Amerika muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Vidaste ngavu
amakuru dukesha ubuyobozi bwa gisirikare bukorera muri ejima y'umubi 3304 ikorera mu ruvunge butangaza yuko bwishinyesha mbaza barundi zo mu mutwe wa Red Tabara zine bafata amateka izindi zitandatu ndetse n'imbunda zazo zine nyuma y'imigwano ikomeye yabaye ejo kuwa mbere mu misozi ya Rubarika iri muri groupe Mayitaraho mu ruvunge. Ubuyobozi bwa rejima y'umubi 3304 bukomeza kuvuga yuko muri abo bagwanyi ko ari bane barashwe, harimo umwe warashwe mu ijoro ryo gutumwera agana saa 6 z'ijoro arasigwa munsi kiraro cya Kamanyula, ubwo izo nyeshamba za Red Tabara zari zivuye mu gihugu cy'u Burundi zambutse Rusizi zerekeza muri Congo mu misozi ya Rubarika zigwa muri ambushe ingabo za Congo FARDC zari ku burinzi. Nubwo muri ambushe hari umusirikare umwe wa rejima y'ibihumbi 3304 wahakomerekeye muri zinyeshamba kwa zitandatu zafatiwe muri iyo migwano ejo kuwa mbere, hanyuma zikoherezwa kuri biro ya Sokola D ikorera mu mujyi wa Uvira kuri uyu wa kabiri. Zatangarije rejima y'ibihumbi 3304 ikorera mu ruvunge ko zambutse ziva mu gihugu cy'u Burundi ari 30, harimo izifite imbunda zo mu bwoko bwa Kalashnikov 22, Mortier Sosante imwe na mashini gani imwe. Batandatu muri izi nyeshamba nibo bambutse badafite imbunda. Izi nyeshamba za Red Tabara ko ari zitandatu ziri mu maboko y'igisirikare cya Congo FARDC zivuga yuko zari zavuye mu gihugu cy'u Burundi zigiye kwiyunga n'izindi nyeshamba za Red Tabara zikorera ahitwa Kigyama muri groupe ya Kigoma. Zahakaniye rejima y'ibihumbi 3304 ko nta ruhare zagize ku gitero cyagabwe kuri pozisiyo y'ingabo z'u Burundi zikorera mu Buganda ho mu ntara ya Cibitoki. Mwamenya yuko bw'umugabo mukuru w'ingabo za Leta ya Congo FARDC Lieutenant General Mbale Celestin ubwo yaherukaga mu ruzinduko muri teritwari ya Uvira yari yavuze yuko agiye gushakira umuti ikibazo cy'umutekano muke ugenda ugaragara mu kibaya cya Rusizi ahanini utegwa n'inyeshamba z'Abarundi, dore ko muri teritwari habarizwa imitwe y'inyeshamba z'Abarundi za Red Tabara FNR na Forebu. Vedase ngabo ku bw'ijwi rya Amerika Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Ijwi rya Amerika twagerageje rero gushobora kwironderera bwacu nga Washington DC aho muri Red Tabara kugira ngo bashobore kutubwira ibindi kuri ivyo vyico gitero, ariko ntitwashoboye kubaronka. Turaza kubandanya nibatwemerera tukababona, turaza kubigaruka ku makuru yacu yo hanyuma. Ejo mu kiganiro wanyu mu ntara twe twabemereye yuko mu gice cya kabiri cy'urukurikirane rw'inkuru mugenzi wacu muri Uganda Ignatius Bahizi akora dutegurira kukungene abarundi bahungiye muri Uganda babayeho, tuza kubabwira bimwe mu bifungurwa dusanga muri restaurant ari bwo buriro bwubatswe canke bwashizweho n'impunzi zahungiye mu Burundi kugira ngo ziyungunganye. Reka rero Ignatius Bahizi tumuhe akanya atushikane muri ubwo buriro muri Uganda.
Na amasaha yo gufata ifunguro ry'amanywa kuri iyi resitora y'Abarundi imbere mu mujyi wa Kampala, hafi y'ibigo bitandukanye by'amabisi atwara abagenzi hirya no hino no hanze y'igihugu. Kuri iyi resitora ndaza kuvugana na Emile, umwe muri ba nyirayo ndetse na bamwe mu bakiriya baza kuhafungurira. Nyamara ariko Emile yabanje kumfungurira ibiryo bitetse nk'uko Abarundi basanzwe bateka iwabo muhira.
Hariho n'ugendo ugira igitoki, ikiraya, umuceri, ibiharage, irengarenga n'inyama. Ubira abakumaso urabona ko ari njya mu Kirundi, umuceri w'abaganda n'izi Kirundi uratandukanye tandukanye. Urabona injya z'i Kirundi haba harimo ibintu by'amatomati, amavuta y'i Burundi, ariko ubundi injya z'i Kiganda usanga ata amavuta bashyiramo.
Amavuta y'i Kirundi ubona yari
amavuta y'i Kirundi kenshi barakunda gukoresha amavuta yitwa amamesa. Nari umuceri ari ibiharage, ibiharage benshi bafite ibishyimbo, irengarenga mu Kigande bazita idodo, ahandi hari ubudasa bw'injya z'Ikirundi n'injya zo ngaho i Buganda. Igitoki cyo mu Buganda nikijya bita matoke umunyiki, ariko twese duteka igitoki kirambuye gice no mu mavuta. Ahandi hari ubudasa bw'injya z'inganda n'injya z'Ikirundi ni kubyerekeye nyine bateka isosi y'inyama, twe turazikaranga ntiturinza kuzicisha kuzotsa kujya aho barinda kuzishyira ku mbabura bazibabura. Kwe turazikaranga tukazikaranga na mavuta, tukazikaranga na bitunguru, ariko inyama tuzikaranga mu mavuta y'amakoto. Naho nk'ubudasa buri ngaha hariho nk'izo indagara z'Ikirundi
ziratandukanye cyane n'indagara zino indagara z'u Burundi usanga indagara nini na kanovera sikamwe gutandukana z'indagara zino nuko usanzwe no munsi atatu tazitetse canke isombe n'isombe abaganda ntibazizi ziza abakongomana abarundi abanyarwanda n'abatanzania
tubwire hano turi kwanza ni hehe te umuntu wamusobanura gute ushaka kumubwira hano turi
murakoze hano turi ni bahita nyavenitwa Rashid Kamis Road neza na nezi hagati ya Rashid Kamis Road na Martin Road inzu nayo bahita Sedona Complex
icyabateye te gutangira icyo business ubucuruzi ni iki
bwa mbere na mbere ho twaricara tukarondera hano dufungurira hano duhurira tuyagira dutiramira tukabura tukarondera icyo dufungura hariho benshi batamenyereye izinjya nk'abantu bakuze baba bashaka gufata nk'inja z'iwabo cya turagenda turahana hantu ibyiyumvira ati ubwo twogira akantu kaduhuza tukaza turateka inja z'iwacu nta kamaro byogirira bamwe n'abandi nta kamaro byatugirira kutamenyera ibiryo byo ngaha n'abarundi gusa hariyo n'abantu bavaza mu Rwanda baba bavuye b'ingenzi barazihurumbira cyane
hari abagabo batatu banicaye ku ruhande bo barimo gusangirira ku sahani imwe akabambwiye ko gusangira ari kimwe mu mico y'abarundi ko mwari ibitoke by'abaganda
basi by'abaganda gusa nuko abyibugana mugabo ibyo turiye ni inteko y'ikirundi
so kuba muri mu kindi gihugu mugahura ngaha mukarya indyo z'iwanyu amwumva hari igihindutse mu buzima
iyo twisanze twese nk'abarundi turumva yuko turi iwacu naho turi mu kindi gihugu mugatu kubera imibereho yabereho y'abandi bantu iyo duhuye rero turi abarundi ya mibereho yacu ituma twibuka iwacu
wowe wahisemo kuza kurya indyo y'ikirundi bivuze ko udashaka kurya indyo z'abaganda
ni umukasitoma ubwo nawe tuva mu mutse makarate atandukanye turaza tugahurira ngaha twese tugafungura icyo kurya bateguye bagitegura neza nk'imico nyine y'iwacu y'ikirundi nicyo bituma tuva nawe tuva kure turemera tugafata transport tukaza tugafungura ngaha
ndabona muri nyine musangira bya gakondo gukundira imwe mwese abantu batatu
mu mico y'iwacu nawe twaba batanu turasangira isahani imwe hama n'ikindi nacyo n'abaganda baratangara iyo babonye dusangiye isahani imwe turi abantu bane batanu kuko imico y'iwabo ntabwo bishoboka nawe ziba zike tukaba batanu turazisangira nk'uko dusangiye ubucuti dusangiye n'igihugu
Ignatius Bahizi ijwi ry'Amerika Kampala
mu kiganiro c'abanyedini no munsi mugenzi wacu Diane Ndonse n'abatumire bari kumwe Bujumbura baragaruka kibazo cyo kumenya nimba vy'ukuri abanyedini bakenewe mu biganiro bihuza abarundi matati barimwo reka tumuhe ikaze atangura tubwira abatumire bari kumwe hamaduge kwijambo
turi kumwe n'umushinga ntahe Remy Habyarimana arongo ishira hamwe rukirisi urifasha mu gutatura matati bidaciye mu ngimba turabaramukije
ndabaramukije kandi ndanamukije n'abari ko baradukurikirana
yego turi kumwe kandi n'umwe mu banyepolitike Jacques Bigirimana arongo imugambwe FNL na mwebwe turabaramukije
turabaramukije
yego Remy Habyarimana mbega indongozi z'amasengero n'amadini zirafite ikibanza mu biganiro bihuza abanyepolitike
murakoze cyane kuri icyo kibazo kumbuni ingere imbere yuko dushika ku biganiro biriko biraba uno munsi mbanze mvuge ikibanza c'abantu bemera Imana mu kahise ku Burundi mvuge yuko ari kibanza caze imbere kandi nibaza ko bitarahinduka kuko jewe nemera yuko hahindutse byinshi uretse ingene igihugu gitunganijwe abantu rero barongoye abandi mu byerekeye iby'ukwizera bamye bafite ikibanza kinini mu kuba nk'abahanuzi imbere n'abatari abahanuzi boroshe abahanuzi begereye ubutegetsi gose kuko imbere yuko haba cyo no kwita abarongozi bitwa ba president aho hataravaho uburongozi bw'icami ni nabo mwibuka bavuga wategerezwa kuba umwami n'ingene byagenda nibo baba babijejwe ariko kandi uretse n'icyo nibaza ko n'abarongozi bo nyine ubwabo baba ikibanza gikomeye cyane kuko nibo baba bahanuzi babishikira babaza ibikomeye gose ibyo rero ntihari kera gusa turavye muri kahise kavuba turabona na yuko ibibazo igihugu cy'u Burundi cagiye gicamwo abarongoye amashengero nibo bazabazana nk'inyishu zikomeye mbanze mvuge gatoya nubwo batabivuga gose mugabo abagira ubushakashatsi barabizi yuko n'igihe habihindagurika gihe ubutegetsi ibyo twita gufata ubutegetsi ku nguvu aba bafashe ubutegetsi babanza kuvugana kenshi n'abarongo ya mashengero ibyo biraboneka birazwe ariko rero kandi n'igihe dutanguye kugira ibiganiro turabona ko muri iyi migu canke aya makomisiyo akomakomeye abayiga ibibazo bikomeye kukubera baba bifuza kwakogwa n'abantu bemegwa na benshi baca bayaha bayazeza aba bantu bajejwe amashengero ibi turabibona kuhereye ku bibazo bijanye na umugwi urabivyerekeye ivy'amatongo n'ayandi matungo atangura turavye umugwi urabivyerekeye ivy'agateka kazi na muntu turavye imigwi ikomeye yose urabivye kunywanisha barundi mu majambo make biraboneka ko aba bantu baba barongoye abandi mu vyerekeye ukwemera n'abantu bama bafise ikibanza kinini kitari gitoya mu buzima bw'igihugu naha rero nibaza yuko bikenewe cyane kukubera ubiravye nibo baba basa nk'ibiboneka neza ko bafasha impande zose kuko bariko barasoma misa canke bariko barigisha abantu babo muri bo haba hari abantu bari mu migambo itandukanye n'abantu rero byoroshe ko bahuza abantu n'abantu bafise uruhara runini mu gihugu
ego Jacques Bigirimana mwebwe nk'umunye politike namwe muvuga muti koko abantu murabona abo bantu bakwiriye kuja muri ibyo biganiro nk'ibiganiro biko bibereye arusha
nibaza yuko kuja mu biganiro niboja mu biganiro ka kuganira boja kabororeze ndiboja kugira gutuja gutera ibikomo ku masezerano kuko ntibagira politike ibiganiro ni iby'abanye politike ibiganiro ni vya politike ni byo gutegura amatora agategurwa n'abatoya jamu ariko rero kubera nabo abarundi nkuko bivuze bumvirizwa na benshi ko bokwikirana mugaba dafise uruhara mu bijanye n'ingi ibiganiro biko biragenda ngo bagire no ruhande basinyako kuko batazobaterwa bazobishira mu ngiro nibaza yuko kumvirizwa mugabo hakabice tokwita mu Faransa ama limite
intererano yabo none yoca he
intererano yabo abanyepolitiki bamaze kumvikana bagashira umukono ku masezerano yo kubana neza mu mahoro yo gutegurira hamwe amatora abo baza nk'abarorerezi nk'abererezi ngo barabe yuko hari uyarenga ko mu banyepolitiki twebwe mu bindimo nta na gato twifuza yuko amashengero twokwicara ngaho abanyepolitiki nabo ngo bakicare ngaho ngo batange document natwe ngo dutange iyindi hama tunegosirano ibyo twebwe twabibabwiye ka twabibabwije ukuri n'ubuheshize igihe duheruka twavuze ko abanyepolitiki bajya ukwabo abari muri société civile aba b'amashengero bajya muri société civile ntibajya ukwabo abo ntibagira uruhande begamiye muri politiki abo n'abahuza nicyo gituma rero boza kaburorerezi batoza kabunegosiye
ego Remi mwebwe nk'urongo ishira hamwe nyene rukirisuri rifasha mu gutatura amatati bidaciye mu ngimba mbega indongozi z'amasengero n'amadini muri ibyo biganiro biba biriko bihuza abanyepolitiki yaravuze ati bakwiye kuba indorerezi canke icyo bafise nabo barashaka kugiterera hagati yabo bariko baraganira
nibaza yuko yafatiye ku mbure ku mategeko ariho uno munsi mu Burundi ashira amashengero nyine mu mugwi waba bitwita ngo abantu badaharani ira inyungu za politiki mugabo mu Kirundi icyo gisobanura ko ari abantu batari ko bararondera kuba bamushikira nganji batari ko kurondera kuba abakuru b'igihugu mugabo so kuvuga ko aba bantu badafise uruhara cyane mu iterambere ry'igihugu no mu guhagarika izi ntambara ziba zihari kuko aho kumbure tutaza kwemeranya neza n'ubu arongoye umugambwe nuko hamwe babaye abarorerezi gusa je no shima nkuko yabivuze neza ko kumbure batosinya ku mpapuro kukubera bazisinya ko nabagiye kuzishira mu ngiro mugabo si kuvuga kwaho aho honyene niho nibaza ko ariho bogarukira kuko ubundi bimaze kuza hageze ko bija mu ngiro nibaza ko abafize uruhara rukomeye cyane kuko umurongozi w'ishengero abayabonye abarongoye imigambwe benshi baza bamusigaho bagenda bakora bagize rero ngo bumvikane ibintu ntabikurikirana ingene biza kuja mu ngiro gitera ikibazo kuko cyane cyane abo bantu nyine bigabishika ko nabo bari mu rusengero rwiwe izi ngorane rero ziri mu migambwe bitagenze neza zica zimukira mu rusengero ngaca usanga rero nibibazo na cyane cyane ko wewe wababona neza yuko bitagenze neza uwo muri politike batumvikanye uhavu yashitize yononye ni wasigara lazimya wa muriro bakije atari hari birumvikana rero ko ni byiza kwaba hari kugira ngo yumve ibyo bintu ngene bavyumvikana
arabe neze ariko barashobora kuterera kugira ngo abanyepolitiki ibyo bahuriza ko bakore no kuntererano z'abarongo ya
masengero ntibashobora je numva ko bategerezwa kuko nibo bagira ati mugomba kugihugu kigenda neza ehe nabi byabo turongoye twebwe bifuza nibi kuko abo nabo nkuko yabivuze babahurira ko bamwe kuko bari mu mashengero nibo bari mu migambwe abatari bakeye ariko kandi wowe warongoye ishengero arongoye abo bari mu migambwe n'abatari mu migambwe kandi ni ingorane zaba niwe wa mbere baza kwirukira ko baririra urumva rero atagiye muri zingingo zibaraba kandi ziraba abantu nyene aza guhoza n'ivyamera nabi urumva bizaba bibaye ikibazo je nibaza rero yuko ni byiza cyane ko bamenye ingingo zose ziriko atarabarorereze nk'abanye nevyo mugabo bataza kubishira mu ngiro kuko ivyo biba bigiye muri politique
Jacques Bigirimana mwepe murongo mugambwe FNL mbiga muvuga muti abo barongo itondongo z'amasengero n'amadini zikwe kuja hagati mu biganiro bihuza abanye politike kubera iki muvuga ko ataco bafise bashobora gutereramo kubera iki
nuko unye abo banyamadini basigaye bari politize basigaye abanye politike binyegeje mu madini n'amashengero no mu madini ari aba protestant niko kuko bafise kandi nkuko bivuga nivyo none ko ni hagaze gutora batora kandi byumviro byayo n'aruseruka twatubyumva Mugi chofuga ngiki Deyero ni waje magomba kuja mu migambwe Ni waje mu migambwe Waje wa seruki mwuri delegasyo te migambwe Magomba gila sosete sivire Chaka wajama dine Ni wakuru kwa niko kwa habo Marushkiri tumuhuza kandi ya magwa kila Nungu niko vizara ima habo onye Imigambwe ya politike ni arusha Siri Tukibetu kwa avu deyuko tutazoge Nda atitagie kukumura wana nezako Ritamu tugiye Na hizu watu yevukora Niwe mpartenere wa ambere Ajizwe ivizo watu Dera tagie na hotuja Mungabu jichu na kubgira Chiyosi na kuincharangaha Aine marija sare vigani nungurudoto Ngombone muse jenga hamunga Anahaja achange ngo ya gwe change Muse nyeri pio nukamazi na cha Usingoni wanichari Chinochanaguru kakabisa
Mohuri ya mwisengiro
Tuzohuri ya mwisengiro Kandi avuda ti wewe mukuru mwangu hano ngenda ndiruka ndavuga ati fukama cyamfukama kuko ivyarabire kuri yo kudupfukamika twebe kuko yabitumwe n'Imana se twebe twamudeze ya dezinywe yasizwe amavuta fukama ngaha ari mvamera mbere wo ndapfukama akabda ati rero bigenda gukora avuga harye anye sivyo kembo ni ibintu byoge ndukuru kuno kuno ndamwumviriza kandi ndavuga ndi urakoze musenyeri aho ra
ariko nagomba gato yamvuge yuko aha ambona mu mutego ukomeye cyane kuko aba bariko baraza bagomba gufasha bariko baharirwa ko bategerezwa gufasha cyangwa bareka gufasha ko kubera ikibazo kiri muri politique kuko yaba ikibazo kitari muri politique iki bibika iki kiganiro kumbure nk'icyari kubaho kuko mbega bafasha gute icyo ni cyambiri cha kabiri nuko no kwibutsa yuko abavuga icyo cyo politike n'uburyo bwize bwo gutunganya ubuzima bw'abari mu gihugu aha rero tuvuganya kuri niho haje haba ikibazo uri kurambarira yuko umusenyera atagira politike muri ubu buryo bw'uko atunganya ubuzima bw'abajejwe atagize politike byaba bigenze gute gusa aho gushira karimbi nyakubaho urongo w'umugambwe akavuga ati ubu rero hageze ko mba direktor generale wa OTV kukuyo ni poste technique mugabo ivuye ku rongozi no kuvuga politique aho nibaza ko azoba tuca sezera amabanga yarajejwe muri eveshe mugabo ariko aravuga ati ngomba ntore ibibazo by'ingena abantu babana ingene abantu baronka umukate ingene abantu bagendagenda muri mu mabusi kubijamwo ntabagize amakosa kandi iyo ni politique kuko ni politique ya transport ni politique ya lutte contre la kwanyu inzara ibyo rero birimwe barafise mu byo barongoye muri credit canke mu mashengero ya politi ama departement jirwe ibyo ibyo rero ikibazo gica kiba naho duhaba twumvikanira iyo politiki igarukira he kuko nijye ari mufata ingingo nk'abanyepolitike iza gutuma ibyo ariko arakora bitagenda neza abari ko bari bajejwe gutunganiriza aba bahunze ku kubera ingwano politiki baca bahungira ku mashengero irega nawe nyine abari ko aragira bimwe mu ita prevention Nukuvuga rero biramuraba ijana kwijana.
Abanyepolitiki badukijana abanyepolitiki. Hama kumbure vera kongrizio hamwe twahejeje ari umunsi w'uko dusomera ibyo twumvikanye ko ijo bari muri premier aho bose boza kumviriza mugabo tumumpari mu byo tuharira mu byo twumvikana abo onye twebe twaramaze kuvuga aho duhagaze ntibashobora kujamo.
Arakoze abatumire ba mugenzi wacu Diane Bujumbura kuri ico kiganiro uye bari bari kumwe bare message n'icuti bakunzi bacu n'ingwa haduce dusonzere kiganiro wanyu mu ntara yakoze makbiri ya bero yegeranije amajwi na ingenieur bari kumwe muhinga bw'ivyuma na Diane nahaze tuzosubira ejo ntawo twahereye.